Mwiko mwumviriza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kudukurikirana, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Mwe na Fideli Niyongabo, bije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara bishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yasohoye imitahe mpuzamakungu ku bantu 17 bikekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Muri bo harimo Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Umushikirizamanza Kizigenza Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza yakozwe n'umushikirizamanza yerekanye ko hari abantu bagize uruhara mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, incungu ya demokarasi. Nyandwi yamenyesheje ko abo bantu uko ari 17 bose basohorewe imitahe mpuzamakungu kubera batari bugataka ku Burundi. Ahatangurira kubahoza arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya.
Petero Buyoya yahoraze arongoye u Burundi Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamere Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Jango Mirakiza, Janje Bari Bwegure, Paul Kamana, Charles Nhakije, Aster Girukwigomba, Libere Bararunyeretse, Rike Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwayo.
Umushikirizamanza wa Repubulika asaba abanyepolitike gufasha kugira ivyugo rubanza bitera imbere aho kuguma bashikiriza ibidafasha amatohoza. Ku kibazo cy'uko Burundi goba bavuze icyizere ku bihugu abo barondegwamwo barimwo ko ivyo bihugu bizobatanga mu gihe hari bidafise imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi, Sylvestre Nyandwi yemeje ko afise icyizere kuko ata gihugu coshigikira kudahana.
Reka n'ibindi bihugu birifuza ko ibijyanye n'icyo cyaha cy'ubwo rupfu rwa Melchior Ndadaye cyo hano. Twebwe rero turizeye yuko ibihugu bizodufasha kugira ngo abo bantu baze bumvirizwe, niba babera bere mugabo nkenerwa ko ubutungane bwo bumviriza, kuko abo bantu ku byo tubona baravugangwa cyane mu matohoza turiko turakora.
Nayo kuba ubutungane bw'u Burundi bwarakoze amatohoza ku bihugu abo bantu barimwo kugira bamenye aho bazokwishyuza ibijyanye n'iyo mitahe. Nyandwi yemeje ko hari abasohorewe imitahe batazi ibihugu barimo. Aha akemeza ko igihugu cyose kigenga bazokurikiza ingingo ibihugu bizofata.
Nibamenyesha ko bamwe bamwe tutazi ibihugu barimo, ariko twebwe turatanga umutahe mpuzamakungu. Hariho ingene imitahe mpuzamakungu itangwa, hanyuma ibihugu biraheza bikaraba kubera ibihugu bifite ubwigenge barafata ingingo yo kurungika uwo muntu canke ntibamurungike n'uburenganzira bwabo, ariko twebwe icyo dukora tuba twabisabye.
Ku kibazo cy'uko kubona igihugu cy'u Burundi cyarikuye muri senare mpuzamakungu mana vya CPI bishobora kuba intambamyi yifatwa n'irungikwa ry'abo bantu mu gihugu cy'u Burundi kugira babazwe, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yishyuye ko uruhara runini rufitwe n'ibihugu abo bantu barimo. Kiretse abo bantu 17 basohorewe imitahe mpuzamakungu kuwa 24 kwezi kw'11 2018, ubushikirizamanza bw'u Burundi bwari bwahagaritse abantu bane abakukuru ke b'intwazangabo mu gisirikare cya kera. Ubu babiri bakaba bafungiwe mu ibohero ry'Umuyinga, umwe afungiwe i Gitega, uwundi umwe afungiwe mu Rutana. Bose bakaba bakekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ari kumwe na bamwe mu bamufasha kuyobora igihugu. Ubwicanyi bwakozwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Inyuma y'amezi atatu gusa, umugambwe Sabanya Frode Bundadaye Melchior yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika ubuseruko yari itegekanijwe kuba ejo kuwa gatanu ntiyabaye kubera Uburundi butitabye. Umukuru w'igihugu cya Uganda ari nawe aramuswa uwo muryango uwo mwaka yatangaje ko bitegera ibitakwiye kubera mugenzi wabo w'u Burundi atitabye cyane ngo arungike intumwa. Hari hitabye abaperezida batatu gusa, abandi nabo barungitse intumwa. Inkuru yakurikiraniwe hafi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Abakuru b'ibihugu batatu gusa nibo bitavye abo nabo n'ubu Buganda yoberika guta mu 7 asanzwe ari nawe aramutswa uwo mujyango w'umwaka wa Kenya Uhuru Kenyatta hamwe no wa Tanzania John Pombe Magufuli Rwanda rwa rwarongitse intumwa umushikiranganje w'imigenderanire Dr. Charles Sezibera nayo igihugu ca Sudan yepfo cyasarukiwe n'umushikiranganje w'ubucuruzi n'amahinguriro intebe y'u Burundi ikaba yagumye igaragara inama imaze gutangozwa abo banyacubahiro baje baje mu mwiherero wabo wamaze nk'amasaha 2 inyuma yaho baje batuma umukuru w'inama ashikiranganje kubwira abatumire ku inama itakibaye.
The 20th ordinary summit meeting scheduled to take place in Arusha on 30th November.
Honorable Kirunda Kivejinja ati inama igira 20 isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yari yatunganirijwe yarusha muri Tanzania ku itariki 20 z'ukwezi kw'11 ntikibaye. Ibi bitumwe nuko igitigire cy'ababwirizwa kugitaba kidakwiye kubera leta y'u Burundi ititavye. Inama izosubira gutumwa ko ikindi gihe.
The summit will be reconvened at a later date.
Umuvugizi w'abakuru b'ibihugu bya Yase yatangaje ko abo bakuru b'ibihugu bari bitavye bababajwe nuko igikorwa cabo kitabaye uko categuwe. Abo baperezida n'intumwa z'amareta basiguye ko kugira ngo inama yabo ikorane kandi hafatwe ingingo ari uko abakuru b'ibihugu byose bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko babwirizwa kugitaba canke bakarungika intumwa.
According to Rule 1.11 of the rules of procedure of the summit of the East African
Ati nkuko gace ka mbere k'ingengo ya 11 y'amategeko ngendegwa ko y'inama y'abakuru b'ibihugu bya Yase kabivuga ibihugu byose bigize uwo muryango bibwirizwa guserukirwa. Ibyo bihuye n'ingengo ya 12 y'amategeko ashiraho uwo muryango kugira ngo ingengo zose zofatwa zemezwe na bose
by consensus under article 12 of the treaty.
Itangazo ryashyizwe habona n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli rivuga ko iyo nama yasebye kuri uyu wa gatanu izosubira gutumwa ko itariki 27 z'ukwezi kuza ku 12. Abatumire barimo abaseruka ibihugu bya Buraya intumwa z'ubumwe bwa Afrika zari zirongowe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ambasaderi Musa Faki Mahamat n'abandi banyacubahiro ntibashoboye kubona amasomo yandi abo bakuru b'ibihugu bya Yase kuko bamaze kurangiza umwiherero wabo baciye baja kwakirwa na Perezida Magufuli mu biro iwe biri Arusha. N'indamukanyo zabo bazirungikanye utwara inama shikiranganje. Iyo nama ya Yase igira 20 isivye inyuma yaho Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asabiye mugenzi we w'u Buganda Museveni asanzwe ari we atwara Yase kuyitsivya kugira ngo u Burundi bwitegurire neza kuyitaba. Museveni yari yamwankije amwishura ko bitokunda ko yigizwe inyuma kuko u Burundi bwari buzi kuva kera ikirangamise cayo n'ibizovugirwamo. Mu byari bitekanijwe kwigirwa muri iyo nama harimo ugufatira umwanzuro wa nyuma ikibazo c'amatati ya politiki ari mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyo nama kandi yari kugira icivuze kucegeranyo cingene ibiganiro bihuza abarundi vyagenze kuva bigitangura gushika ubu uko Museveni umuhuza mukuru hamwe n'umwunganizi wiwe Benjamin Mkapa yahuza twara Tanzania bavyifuje. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu ubutegeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Abapasoni barangurira imirimo yabo itandukanye ku nkengera yahakoregwa umwuga wo kuroba mu gihugu cy'u Burundi basaba yuko bureka gukumirwa muri uyo mwuga. Mu ruhande rw'abarongoye urunani rw'abarovyi bo basigura yuko badakumiriwe, ariko ahanini gituma badaseruka muri uwo mwuga ari uko ari umwuga ukora bigoranye. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Rumonge kuturabira uko vyifashe.
Ari ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu.
atatunga
imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburobyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto abagabo baroba bavuga ko ico gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifite imiziro
barashaka kuvuga ati iyo utashi muhira kiraza ko mu kazi y'ikirovyi uhava ugenda ucamandi mayira kujyanye no kubonana n'abadusiye canke abakenyezi mu gihe rero bishitse
kubonana cyangwa gukora imibonano
mpuza bitsina n'abakenyezi canke abafasoni mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bikabicitamo nibaze ko kazi muri cyo gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu umudirizo mu kazi kirovyi wanyeho
noneho ko warumaze kugakora hari ibyo uwo barabonye byigeze gushika mu shaka kwa mufite nk'ivyemezo yuko hamwe bishitse nyene mu imbuto tura kugenda neza
babivuga uko tukabifata uko mu gahito ziko umuntu yafitiye ubuhamya neza sindari bwa bigeze nange ngo nange rashe mu mwengano bitinyo uko nyene
nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba
mwarushereka baturo kuri rena kwaro gore kurobe namwe mu ruhuko barobenye
nano wo kwawe woro
babyemeye ndashobora kuroba
bande babikwemerera
abo hejuru b'inzego zo hejuru
abarobyi
oya abarobyi ni bo bemera yuko abagore aba aribo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru atabagore ntibarobe turashobora kuroba
ariko kandi hari undi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira nk'uyu afatira ku muziro
nabyo boshobora
niyo miziro niyo
niyo y'abagore kuroba nabwo boshobora kuyinjira muri Tanzania
eka naba bavuga ko uburobyi ari igikorwa cyihariye abagabo
ku ruhande rw'iwanjye nshaka kuroba ntako ndashobora ko bisabwa ingufu igiti kirayo ushobora gutarika urumva hari ibintu bakora mu mazi uko gusenya ntabishoboye nende wavanza kwitanika ngo ngiye kuroba atagishoboye nshaka akazi nshoboye ni kurima ni kudahagaza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiwokwemerera kuroba
oya wumva aho ni ya nkoko y'ibirenga isake kuva kera hamwe hari abagabo abagore niho yigeze baroba
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya fasi icyo ntigishoboka abo babisaba barabikora tubirabe nusawe n'umwuga ko barakora kutera iby'imbere abakenyezi natwe bazotugisha natwe tubikore
urumva retse abagabo babakumira muri ako
baradusumba cyane abagabo barazi utuzi twinshi
ariko namwe ngira mu basumba hano
kubyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasoza mu bwato
twabishobora twogerageza ariko idashoboka ngenda bagatukene nka batwara mu kuroba
yego mwoja hagati mu kiyaga mu gasozi ubwato
gusozana ne biragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kuko iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo ya bene uyu mukenyezi igoye gushyirwa mu ngiro
ubusanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi bwamusanzwe muzi ko uruhigi icyo gihe rwagendana n'ibintu by'imigenzo by'amareba muri icyo gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adafuruzi nta mugore adakora ku bwato mugabo urumva byari bya kera byari byo bintu ba kera baziririza ubu rero aho abantu batangiye gusimukira ibyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu ntabwo benshi baba kera barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe babyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ibintu bidakorwa byo bagora gushyira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bavamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarobyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burobyi butaratera imbere ikaba iyindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
naho dutandukira igisata cy'uburinyi nabicuye ku masonga nk'itangura igitegwa c'ikawa kirabangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu c'uburundi abarimyi bico giterwa njabuka amazi mu ntara ya Gitega basaba leta kubaronsa imiti amazi atararenga inkombe ibindi na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana
nkuko byemezwa na Makario Ntirandekura arongo ishyirahamwe Intel Cafe rihurikiyemo abarimyi b'ikawa. Izo ndwara zibonekeza mu ntara nyinshi kandi zirabangamiye igitegwa cy'ikawa. Makario Ntirandekura abandanya avuga ko ubushakashatsi bukogwa ariko umuti wa mutogwa kenshi nturama kandi n'imiti yo gupoma ntiboneka uko abarimyi babyifuza.
Mu byo kuri nk'abarimyi b'ikawa izi ndwara ziraboneka ndetse akw'indwara iturembeje n'imiti iha hari ni mike mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako ugisaha cikawa hari ingwara nyizi zibangamira cyo gitegwa zitamenyewe mugo zibangamira cyane gitegwa cikawa nk'ingwara ya anthracnose bita urukarakara ingwara zana ibintu by'ibifu ku mabiye ikawa bita ruye n'ingwara y'ibikoko ibinyo bitobora ibiti by'ikawa. Tugasaba rero ko birashoboka ko hari hibi daca biboneka n'ingoga ibyo byo byoshaka gukora bitanyaruka kwa mu mirima y'abanyagihugu ibyo bita recherche action kugira ngo namba bakoreye mu banyagihugu bakabishima bakabona ko bashaka kubikoresha bikoresha ubwo nyene ubushakashatsi burakogwa mugabo ugasanga ibivuyemo ntibifasha abantu ko bimara igihe kirekire imyaka 30 irenga.
Esashe Kimaye ajeje igisata cyo kugenzura indwara n'udukoko twonona ibitegwa mu bushikirandi burunyi n'ubworozi amenyesha ko bakoze amatoza kuri izo ndwara.
Ibyigwa byakozwe ku ndwara n'udukoko bibangamiye igitego cy'ikawa ahanini tukaba twakoreye indwara bita rukarakara, indwara bita ingese y'amababi n'ibinyo bitera ibitegwa by'ikawa. Ngerageje kubandanyiriza ko kugira ngo turabire hamwe uko twasanze byifashe kw'iyo ndwara bita rukarakara nibyo mu gihugu cyose irahari ariko hakaba ari intara ziza ku isonga arizo Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rirare hamwe n'intara ya Kayanza. Turabye kw'iyo bita ingese y'amababi nayo nyine twasanze mu gihugu cyose ihari intara ziza imbere gusumba izindi akaba ari intara ya Muyinga, Makamba na Kirundo. Twakoreye no kw'ibyo binyo bitera ibiti by'ikawa mu ntara zimwe zimwe nk'intara ya Muyinga, Makamba, Rutana na Kirundo ariho bigaragaraga ko ibyo byononyi byatsindaro.
Isashe Ntirandekura aravuga umuti w'izo ndwara.
Kugira ngo umuntu agwanye izo ndwara cyangwa ibyo byononyi ahanini dushimikira kuki ku buhinga bwo kurima aho twovuga kugira iki gukorera ikawa zacu tukabagarira tugakata tugasasira tukazana ifumbire ibyo byose tubikoze tuba turagwanya za ndwara cyangwa tugabanya ubukari. Ariko iyo bibaye ngombwa harabaho kwifashisha imiti mvaruganda nayo ikabifasha bishimishije mugabo naho mu kuyikoresha twama dusaba ko abantu bomera amagabo kuko iyo miti n'uburozi.
Abarimyi bo bamenyesha ko izo ndwara zitamenyerewe kandi imiti yo gupoma idakwiye bagasaba leta kuzana imiti ikwiye ibintu bitarayangara. Mu bushikirandi bw'amagara y'abantu bo bavuga ko kimwe mu miti abarimyi bo barakoresha ari ukunoba ubwo bukoko no kurandura ibiti by'ikawa byamaze kwandura mu gihe atacokorwa vuba. Abarimyi b'ikawa basaba amakenga k'umwimbu w'ikawa uzogabanuka ku rugero runini mu gihe ico gitegwa kiri mu vya mbere byinjiza amahera agaciro mu Burundi. Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ujya Amerika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Ndiende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro cyacariwe imyo mu ntara dutandukira igisata cy'inyigisho mu karere duhereye mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma y'imyaka 5 iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishuri nshingiro bimwe mu vyigwa bitarashobora kuronka abarimu babinonosoye mu ntara ya Kirundo. Sendika Steba imwe mu masendika yabigisha ikora mu ntara ya Kirundo yemeza ko ari kibazo kiboneka amakomune yose iyo ntara isaba leta kongereza inyigisho nkayishabwenge ku barimu ibindi. Na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinza.
haba mu mashure y'intango cyangwa mu mashure shingiro abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemo ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa by'indimi cyangwa by'ubushakashatsi n'ubuhinga abani bamwe mu barimu bahura n'ibyo bibazo bigisha kuri amwe mu mashure yo muri commune ya Busoni
hari ivyigwa byinshi byagiye biriyongera kuri so dusanganywe twari dusanganywe ikirundi ibiharuro igifaransa cyo gimiriye hanyuma barongera n'ibindi nk'ibiswahili ibyongereza za FCH ivyo iyo umwigisha ariko arabyigisha atabiherewe foromasiyo ihagije na cyane cyane ho nk'ubu nta nyigisho kuri byo tujye tubona mu mashuri twe twagiye turacamo umuntu akiri uko abyigishije gutyo ugasanga umwana nawe abyakiye afashe uko abironse
ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formation kwa tujya two muri programme y'umwaka wa mbere nyene hanyuma bikagusaba yuko ujya nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili nta mission ni muvuze ku giswahili yacu bi
enyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshye ababigisha bavuga ko basa nk'abatacho bavunikira
mwica gihe ingaruka no vuga ni mwimbo muke bakuvuga ubumenyi cyangwa Tanzania babuhagije nje gihe usanga turaho mwimbo muke mwimbo dahagije ibya bindi sangwana acabangwa aro twifize hagije kuri ivyo kuko no mugisha bitanze n'abacica biziko
ngaruka dica ziba zazindi z'uko nyene usanga agiye atano kimwe afise mu mutwe kandi na wa wundi yabimwigishije nawe akaba atabumenye arasanga bayifise uravye kuba wigishanya effective y'abana jana urumari mumwe ibintu bitubona cyane ugasanga abana ntibafise naho bicara benshi twigisha bicaye ku mabuye nta ntebe bafise ibwa bumenyi buke nyene bufana n'izo ngorane barimwo
basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira
bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha ugasanga ngo atari kumana mwisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza uwo mwigisha ntazaguma kwigisha mu gishuri ejo azamwongoroza bafekse uwo mabamba kama fekse mu gishuri nko mu wa kane ntazaguma mu mwemo muri wa mwaka wa mbere umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavemo wa mwaka wa mbere cyangwa giswahili ugiye mu mushasha ugasanga kigisha ukundi formasiyo kubigisha bose
sendika y'abigisha sebe igize iminsi igendera abigisha ijya nino mu ntara iba iriko irumviriza ibibazo byabo ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti Muhigirwa Pierre Claver arongoye syndicat Stebe mu Kirundo avuga ko ikibazo gishyikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima.
Aho tugeza turabona koko by'ukuri ko hari nk'ibyigwa bazanye bya FH bya technology abo bari mu bese ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basanzwe bazi. Rero birabagora cyane twasaba yuko uwo leta yoraba ukuntu ibaforoma amatwi bagashobora kuza babyigisha
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashyikiriza ibibazo nk'ivyo leta Muhigirwa Pierre Claver
Kwe icyo dukora sendika yacu irakora na leta iraheza igashyikiriza ibibazo muri leta hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo iyo bashoboye kwa bo gikora
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku bya nkenerwa mu mashure Musafiri Ndestor arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'umwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ibya nkenerwa haba mu bigisha ibitabo intebe n'ibindi bizoba byegeranijwe mu ndwi igiye gutangura mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Mu Rwanda naho bamwe mu bari mu bigisha ku kigwa ca Nkombo ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko ikibazo kibahangayikishije ari kina givyumba ry'amashure abavuganye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bemeza ko hari n'abana bataja ku ishure kubera ico kibazo
Nero ya mbere yavuga ngo mu Rwanda harangwa n'iki
Aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kirirwa hagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagira nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri ahaburacyari hagati ya 50 na 60 ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarera.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40, biragoye kugira mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50, niho uzasanga umwarimu akosora 5 barindwi, abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari, bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira, cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri gardienne n'abana baba bageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe, bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha, ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no ku bana bageje igihe cyo kwiga, usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri, nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara, niba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushyira mu kiko ngatwosa, ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe iwacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Minisiteri y'Uburezi, ubwo Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri, aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza.
Abahawe smart classroom tugomba nabo zo kuzuzuza, abafite amamashini bagomba kwegerezwa uburyo bwa internet, bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa, andabira rimwe ryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temisokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokle Mutijima arakenuye, tumira amate gato hama tugaruke mu Rwanda tubabwira ibivugwa mu gisata c'impunzi.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Pierre Claver Nyonguru tumushimire bivuye ku mutima cyo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bandi batandukanye badushikirije amakuru n'ibiganiro byari bishumikiye ahanini ku isata c'indero ubworozi n'uburimyi. Nshuti bakunzi na mwebwe mwariko muratwumviriza mwakenuye. Yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Jenny na Hazwe nanje na indemesheje iwanyu mu ntara y'ino munsi. Ngende ndabatumiye mu bindi biganiro tugiye kubatunganiriza, muri ivyo harimo muri isangaza kuva ari gice c'isaha 12 icumi muri antunga ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda nimuze kuyatangwa igihe cy'isaha 1:30 naho aza ko ari amakuru avugwa ijya nino ariko tukaza kwibanda kuri Afrika muranigwe rero mu banyi no mu byanyu nahaye kuri ayo masango tubahaye mubandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Wanyu muntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu muntara iwanyu muntara iwanyu muntara.
Ababandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikize iminsi yose kuwa gatandatu kuri